Iri ni Ijwi ry'Amerika. Mwaramutse neza. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya 23 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2017. Muri kumwe na Thomas Kamirindi, Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Abaravyi bacu rero bakagenda iyo mwitanganika izufi imani kazibaha kubera ko atabarabara ryari ho rishika aha baravyi bashikira bagaca babona yuko izofi boza kuzidandariza muri magara cyanke kizuka.
Uyu ni Niyonzima Felix, umukuru w'abarobyi bo muri Minago mu ntara ya Rumonge mu Burundi, ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Muri aya makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari kandi turavuga no ku rubanza rwa Victoire Ingabire mu rukiko rwa Afrika rw'uburenganzira bwa muntu. Mbere y'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ariko, mureke duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho sentare mpuzamakungu mpanabyaha yaciriye urubanza kuri uyu wa gatatu Jean Pierre Bemba yahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bemba yaciriwe ikindi kiringo cy'umwaka w'umunyororo, yongera katigwa ihadabu ry'amafaranga angana n'3,224 by'amadolari ku mvo z'uko yatanze igiturire ku vyabona mu rubanza rwa mbere. Bemba agiye kumara imyaka 18 mu munyororo, yagirwa ivyaha vyakozwe n'abagwanyi biwe mu gihugu cya Republique Centrafricaine mu myaka 2002 n' 2003. Mu mwaka uheze ubucamanza bwagirije abo bagwanyi ivyaha by'ubwicanyi, gufata ku nguvu hamwe no kwiba. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe yaciriye kandi urubanza abantu bane bagirwa gutanga igipfukamunwa ku bantu 14 bari vyabona mu rubanza rwa mbere. Umushikiriza manza wa Bemba nawe nyene yakatiwe umunyororo w'imyaka 2.5 n'ihadabu ry'amafaranga angana n'3,032 by'amadolari. Mwamenya ko urubanza rwa Jean Pierre Bemba rubaye urwa mbere ruciwe na sentare mpuzamakungu mpanabyaha ku bijanye n'ivyaha vyo mu ngwano, akaba kandi ari nawe wa mbere yagiriwe n'ivyaha vyakozwe n'abagwanyi biwe. Muri Zimbabwe, imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yatangaje ko itizeye umugwi Seni ujejwe gutunganya amatora ategekanijwe kuba mwaka uza w'2018. Iyo migambwe isaba ko hashyirwaho urwego mpuzamakungu kugira abe ari rwo rutunganya ayo matora. Imigambwe irongowe na Morgan Changirai yahoze ari umushikiranganji wa mbere yatunganije ikoraniro ry'abantu bashika ku 500 kuri uyu wa gatatu. Ni muri iryo koraniro abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi batangarije ko amatora atazoburamwo impari ari hamwe umugwi Seni udakinjuye. Iryo koraniro ribaye nyuma yaho umugwi Seni usabiye leta irongowe na Perezida Robert Mugabe kugura ivyuma biometrike bizokoreshwa mu matora y'umwaka uza. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ikavuga ko guhindura ibikoresho bitemewe n'ibwirizwa shingiro. Abanywanyi b'iyo migambwe bashikirije urwandiko umugwi Seni rwo kuyamiriza. Abagize umugwi Seni barabonanye n'abanywanyi bose b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Yamara wurongoye Seni Rita Makarao yatangaje kuri uyu wa kabiri ko batemera ibisabwa n'iyo migambwe, hakavuga ko badashobora kwakira ibirego bitari byo. Abantu bashika kuri 25 baramaze gupfa bishwe n'inzara mu ntara ya Sana muri Somaliland mu buraruko bwa Somalia. Ibyo byatangajwe na buramatari w'iyo ntara kuri uyu wa gatatu, aho yashikirije kandi ko 80% by'ibitungwa byapfuye ubu bariko baragwana n'ingene borokora ubuzima bw'abantu bagiramiwe n'inzara. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abana barenga 50,000 bashobora gupfa kubera uruzuba. Buramatari ashikiriza ko abantu barenga 15,000 bahunze intara zo hagati mu gihugu ubu bari mu makambi y'abateshejwe izabo Yerigavo ku mugwa mukuru w'intara ya Sanag aho muri Somaliland. Ayo makuru y'abahitanywe n'inzara mu ntara ya Sanag aje akurikira ayandi yashikirijwe ni radio ya leta mu Mogadisho, avuga ko abantu bashika kuri 25 bishwe n'inzara mu ntara ya Jubaland iri mu bumanuko bwa Somalia umushikiranganje wa mbere wa Somalia Hassan Ali Ker ku munsi wa mbere yaragenye umushikiranganje mushasha hajejwe guhangana n'ibiza akaba yatangaje ko agiye guhangana n'ugo ruzuba rubangamiye igihugu Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yagiranye umubonano na bamwe mu banywanyi bakomeye b'inama nshingamateka babirabure uwo mubonano ubaye inyuma y'amezi abiri abashingamateka babirabure basavye inama na President Trump Imbere yuko atangura iyo nama, Perezida Trump yabwiye amenyeshamakuru ko mu gihe cy'imyamamazo yasezeranye ko azokwitaho kurusha ubuzima bw'abirabure. Perezida Trump yahayagije ibyaranguwe n'abirabure mu buzima bw'igihugu, avuga ko ukwizera n'ubutwari bwabo hamwe n'ubuhinga mu tugenegene, ubuvuzi n'ibindi byatumye igihugu gitera imbere. Yamara abashingamateka batangaje ko babwiye Perezida Trump ko imigambi yiwe ari izohohotera ubuzima bw'abirabure aho yobafashije Cedric Richmond umwe muri abo bashingamateka yatangaje ko yabwiye Perezida Trump ko abanywanyi b'umuryango wiwe mbere n'abanywanyi mu matora bari bamubujije kuza muri uwo mubonano bivuye ko bafata ko ari amajambo gusa atagira ibikorwa Tubibutse ko matora yashikanye Perezida Trump ku butegetsi abirabure ibice 8% by'abanyagihugu aribo bamutoye Naye mu gihugu cy'Ubwongereza abantu bane harimo n'umupolisi nibo byatangajwe ko aribo bahitanywe n'igitero cyabereye hafi y'ingoro y'inama nshingamateka kuri uyu wa gatatu ubutegetsi bwatangaje ko ico gitero cyakozwe n'umwiyahuzi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu BJ Harrington yatangaje ko amatohoza akomeye ariko arakogwa mu ntumbero yo kwiga nimba cyari igitero cy'ubwiyahuzi
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi murumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri internet radio yacu voa.com no kuri Facebook voa radio yacu mu ijambo rimwe naho mujyeyo murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi Abarobyi bo muri zone Minago mu ntara ya Rumonge bagiye kwimurwa barasaba abajejwe intwaro kubatunganiriza neza ikibanza cyabo gishasha cyane cyane utuzu twasugumwe muri icyo kibanza Fidelite yishatse araduha ibindi bisobanuro
Kuva mu mwaka w'1993 muri zone Minago amato y'abarobyi hamwe n'amafi aba yarobwe ashikira hitwa ikibozi hepfo gato y'isoko ya Minago mwe n'ivyo bibanza byiswe imyeha imbere mu 1993 abarobyi bari bafise umweha ahitwa mukayengwe naho kaya Salvator no mukuru mutumba Minago
Kuva kera narindi jewe hamombona ndavise nk'imyaka 50 tuvutse twavutse umweha uri ngaha umweha wagiye kuva ngaha kubera ugwimo kwa 1993 kubera abatware baravye bakabona ku mutekano bitoborohera ku control baca bawutwara haruhande nahari position yabajejwe mu mutekano niho rero umwe waciye wimuka
mu myaka irenga 20 yamaze bimuwe abarobyi bavuga yuko bahora bakora bahomba ku ico kibanza bimuriwemwo tagitunganijwe neza Nyonzima Felix batazira Idrissa ni warongoye umwe wa muri zone ya Minago
intambamye tugira muri kibozi zabaye nyinshi cyane abarobyi bacu rero bakagenda iyo mwitanganika izufi nikazi baha mugabo bashike hano kumweha wa kibozi kuberako atabarabara ryari ho rishika aha baruvyi bashikira bagacha babona yuko izofi boza kuzidandariza muri magara cyanke kizuka ariyo kagongo muri muzo byose n'agahombe twagize
abarovyi bo bati twahomba cyane cyane igitoro
ingorane twari tugira sega barovyi iyo turonsa mafi no kuvuga abadandards bazirangura nitwabaronga baca birukira ahantu bita mu kagongo n'ahandi bita kumagara kuberiki aha anye bita mu kibozi n'ahantu bashora gushira izo ndagara ngo bazanike tukaca duhomba kuko abadandards nibo dukorana twega barovyi
nenga wahomba gute
ingorane nuko twakoresha igitoro cinshi Kuva ngaha mu kagongo twakoresha litiro 5 uvuye ngaha no kumagara tukongera ko 10 rero tukaca duhomba
naje gitumare twifuzize gusaba intwaro kugira ngo idushigikire dushire uyo mweha mukayengwa aho ahora kera bihuye n'iterambere tugezeko
uyo mweha haraheze indwizi biri baronse uburenganzira gukuwimurira aho wahora kuri uyu wa kane akaba ariho bazotangura kuhakorera icese. Twashitse mico kibanza guca batangura gukoreramwo twasanze nkuko abitwiganiye hari ibarabariva hari kaburimbo ligashika kwitanganyika. Ni kibanza cagutse gifise uburebure burenga ikilometero kimwe n'inusu mugabo bahora ikilometero kitashika. Ya mico kibanza ugishitsemwo nta kintu kimwe kiharangwa cerekana yuko ari umweha nkuko yemenyerewe mu yindi myeha ikikuje ikiyagatanganyika. Niyonzima Felix arongoye mweho muri zone Minago asaba ko ico kibanza cotunganywa nkuko ahandi vyakozwe.
Nimudufashe guko ahantu hari umwe abakenewe n'ibintu byinshi cyane murabibona hari ya muzarumonge nyanzaraki cyanke gitaza arashobora kuba hubacwe nk'ibyo bita amakonjirate byo gukanyisha ifi arashobora kuba hubacwa amafuru yo kuzumisa zirafi nini nini twe dusaba intwaro urumva ko twe tugiye gutangura kwashikira ngaha ku veje ku munsi wejo ko boboza kudufasha mu kuza kutwubakira ibyo bita akazu ka sugumwe guko ibyo twe kwitegurira twebwe n'imfata kibanza ariko ibirama ngo bifashwa n'abandi ku bushobozi bwa leta.
Musenyeri wa komine Rumonge Celestin Itanga yabwije ibya Amerika ko bariko bariyungunganya kugira ngo barabe ingene utuzu kwa sugumwe twokubakwa mu maguru masha. Uyo mweha wo muri zone Minago urumana kugira guca Burundi mu komine y'intara ya Rumonge niyo ku metero birenga 50 uva mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru dukura kuri uyo mweha amenyesha ko amato araba mu kiyaga cya Tanganyika akomoka muri zone ya Minago arenga 60 n'abanyagihugu bisumamwo kuri uyo mweha bagizwe n'abarovyi hamwe n'abadandaza barenga 300 nkuko ayo makuru abandanya yimenyesha muri zone Minago komine Rumonge. Fidelite Ishatse juri ya Amerika
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Urukiko rw'Afrika rw'uburenganzira bwa muntu rwicaye Arusha muri Tanzania rwaraye rutangiye kuburanisha urubanza rwa Victoire Ingabire na leta y'u Rwanda. Abamuburanira basaba ko afungurwa naho leta y'u Rwanda ntiyitabye urukiko. Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha araduye inkuru irambuye.
Ababuranira mufasone Victoire Ingabire babwiye Sentare ya Afrika ijuru kubahiriza agateka kazina muntu kw'imyaka 8 igirihere afunzwe bidakurikije amategeko. Babwiye Sentare kw'ivyaha byose yagirizwa ataho bifatiye ahubwo ko hari abantu bategetswe kumwagiriza kandi bakamuremenaniriza nibigira nkana. Babwiye abacamanza ko ariyo icaha kimwe Victoire Ingabire yagirizwa gikunda kwagirizwa umuntu wese avuze ibyo leta y'u Rwanda idashaka. Mufasone ni Maître Caroline Bussman ava mu gihugu c'Uburande yadumye urutoke kuri ico caha. Ico naco ni minimisation du génocide mu gifaransa canke gufovya génocide mu kinyarwanda nkuko yabivuze. Ababuranira Victoire Ingabire bamenyesheje n'ibindi vyaha bise ko ari nk'iterabwoba yagiriwe no gukorana n'umuhari witwaje ibigwanisho urwanya leta FDLR hamwe no gushaka gushiraho yindi migwi y'abagwanyi amacakubiri kuba afise ivyumviro vy'ihonyabwoko canke ngabitekerezo ya génocide nkuko Maître Gatera Gashabana yabivuze mu majambo yiwe. Kuri ivyo vyaha yongera ko gukwirakwiza ibihuha hamwe no guhamagarira abanyagihugu kwanka ubutegetsi. Urubande rundi rwa leta y'u Rwanda hageze ko rubabwa ijambo ryo kwisegura urongoye Sentare yaruhamagaye atawitavye yaciye avuga ko leta y'u Rwanda itashimye kwitaba. Yagize ati naho biruko twari twayimenyesheje neza umunsi w'urubanza. Niketo Rwanda rwanditse rwavuze ko impamvu nyamukuru yo kutitaba ari uko byagaragaye ko ari abantu bagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi muri 1994 canke bahunze ubutungane bahabwa ijambo niyo sentare. Abacamanza bari bashashe n'umunane uva mu Rwanda umufasoni Mukamuriza Marie Therese ntiyari muri abo yari yicaye mu bandi banyagihugu bari baje kumviriza urubanza. Abacamanza bamaze kumviriza imburano z'uruhande rumwe babajije ibibazo bitandukanye. Wararongoye sentare juge Sylvain Auré yavuze ko bibabaje kubona uruhande rwa leta y'u Rwanda rutahari kugira ngo nagwa rubazwe rwongere rwishura ibibazo. Ku ruhande rwa Victoire Ingabire, Maître Gatera Gashabana umwe mu bamuburanira yabwiye ijwi ry'Amerika ico bagiriza leta y'u Rwanda muri make.
Bono kuba hari ibyemezo inkiko z'u Rwanda zafashe zo gufunga watuburanira imyaka ndumva ari 15 mu gufata ibyo byemezo hakaba principe nyinshi zitubahirijwe kandi ziri muri competence y'uru rukiko. Hari nk'ibyerekeye kuba baribanze ku bantu baburanye bemera icyaha ariko bafite undi mugambi kandi bakaba barabikoze babisabwe. Kuba abo bantu mbere yo gutanga ubwo buhamya barabanje gufungwa mu buryo butemewe n'amategeko ntibigeze bagira ababunganira icyo gihe yaje kuza nyuma ruko madame atashye mu Rwanda.
Irwanda yo gusaba kuwo baburanira arekugwa babwiye sentare ko ari amategeko abiri akwiye gufotwa kuko aho nyanga agateka kazi na muntu.
Ufite n'amategeko yerekeranye na minimisation ya genocide n'indi infraction yitwa gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage. Umuntu yarezwe wenda ibyo byaha amategeko usanga dafite precision zihagije. Umuntu agera imbere y'umucamanza cyangwa imbere y'umushinjacyaha kubera wenda hari ikintu yavuze ariko atazi neza mu itegeko niba icyo kintu kiri bien defini n'itegeko, kandi hakaba niriya n'uburiya burenganzira bwa liberté d'expression ntabwo bari afite atekanye bihagije kugira ngo yiregure. Twibanze ku cyemezo cyafashwe na Commission africaine urubanza baregaga mu République démocratique du Congo y'abantu bishe President Kabila. Ubwo niba abantu nk'abo ngabo baregwaga ko ubwicanyi bashobora kwemera ko bafungurwa, ndumva naha ngaha dushobora kubisaba.
Namubajije insiguraho gusiba kuwo bahanganye mu rubanza.
Aho ngaho ndumva n'ingingo ya 55 iyo wahamagajwe ntiwitabe amategeko arubahirizwa.
Murabinsiguriye kubona leta y'u Rwanda ikitabye.
Firma na commentaire fite.
Icyo kibazo nyene twakibajije abaharanira agateka kazi na muntu. Maître Donald Deya atwara urunani rw'abashingwamanza muri Afrika avuga ku Rwanda rwahombye akajyo ko gushikiriza icyo guyumvira.
Tunafikiri kwamba mwanasheria wa serikali alifanya kosa.
Ati twebwe tubona ko u Rwanda n'uburuburanira batabyifashemo neza bakoze amakosa, byari kuba byiza baje bakagira ico bashikiriza muri sentare nimba ico banka canke bahanura byari kuba byiza bivugiye mu rubanza aho kubivugira hanze mu nyandiko. Amategeko avuga ko urubanza rubwirizwa kubandanya naho uruhande rumwe gukwanka kwitaba. Ubu rero kuwitwa yaje sentare zofata ingingo inyuma yo kumviriza urwo ruhande. Tuvuga ko leta yimye akaryo keza ko kugira ico ivuga kuko ingingo izosomwa kandi n'u Rwanda rubwirizwa kwishyira mu ngiro uko biri kose.
Serikali ya Rwanda
urubanza rwa Madame Victoire Ingabire ruhuriranye nuko ku itariki imwe z'uku kwezi kwa gatatu byemejwe na sentare ya Afrika ijejwe agateka kazi na muntu ko rutakiri mu bihugu byemerera abanyagihugu bavyo kwitura iyi sentare ku giti cabo. Ni nyuma y'umwaka umwe ico gihugu gisinyiwe amasezerano yatanga ubwo burenganzira. Urunani rw'abashingwamanza muri Afrika rubona ko ari ugusubiza inyuma ubwigenge bw'abanyagihugu. Bitekanuje ko ingengo ya nyuma isomwa mu kiringo kitarenza amezi atatu. Pse Claveri inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Claveri kuri iyi nkuru. Leta y'u Rwanda ntiyatanze impamvu yanze kwita burukiko rwe yarusha rwa Afrika rw'uburenganzira bwa muntu. Ministri w'ubutabera Johnston Businge yirinze kubibwira abanyamakuru. Amajwi ye twayohererejwe n'umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa.
Ngira ngo mu ababuranyi iyo bahari bafite uburenganzira guhitamo uburyo bashaka kuburana imanza zabo bazikurikirana batazikurikirana bitewe n'impamvu zabo. Ariko nk'abanyamategeko nk'ababuranyi buriya kenshi tubujijwe kuganira ibyo twagombye kuba tuganirira mu nkiko mu itangazamakuru nimbivugira hanga aka kanya biraba biri hirya no hino ku isi ntabwo ntekereza ko niteguye kubijyamo ntabyo ndi bukubwire ntabyo ndi bugusubize ukurikire urabimenya n'ukurikira urabimenya uko biteye
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda noneho ikiganiro cy'ubuzima
Kuko vyashikirijwe mu ndwi heze mu kiganiro n'abamenyesha makuru leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu yatangaje ko ingwara ya malaria igiye gufatwa nk'ikiza mu gihugu mu itangazo ryashikirijwe mu ndwi heze Josiane Ninje imbere umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida yavuze ko kuva mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi 2017 gushika ku itariki ya 10 z'uko kwezi kwa gatatu abantu barenga amajana 7 bamaze guhitanwa n'iyo ngwara yasiguye kandi ko muri ico kiringo nyene abantu barenga umuriyoni n'amajana 8 banduye malaria yamara uretse ubushikiranganje hari n'iyindi migwi myinshi mu gihugu ikirakora ibikorwa byinshi mu kugwanya ikiza cha malaria mu kiganiro cy'uyu munsi madame Jeanette Karire Kinyana umuyobozi w'ishira hamwe Assessi mu Burundi Madame Karire Kinyana none mumaze kumva ibitigiri by'abamaze guhitanwa na malaria mu mezi atatu aheze mwavyakiriye gute mu nyuma yaho mwumvise ko itangajwe kuri ikiza mu gihugu cy'u Burundi
tunejereje cyane kubushikira nganji bw'amagara y'abantu mu Burundi bwemeje icese yuko malaria isigaye ari kiza Nari twari tumaze iminsi tubona ibiharuro biguma biduga mu isanzwe ibiharuro byaduze kuva mu 2014 niho twatangiye kuvuga dusemerera yuko byo byiza bavuze yuko ari kiza bakabimenyesha abanyagihugu kugira abanyagihugu nabo nyene aho bari bikingire
Madame Jeanette nkuko wari warabisiguye mu mwaka heze tugirana ikiganiro urantunga warasiguye ibyayi n'ibindi bitegwa byinshi bishobora gukoreshwa ku banyagihugu sigurira abatwumva muri make bimwe mu bitegwa bashobora gukoresha mu kwirinda malaria
cyane cyane ndavuga ibyerekeye ibitegwa n'ahandi basanzwe bakoresha no mu bindi bihugu basanzwe bakoresha hariho ibyo igitegwa cyitwa Artemisia Artemisia ni igitegwa kimera ahantu hose ko kivuga ko ari Artemisia naho icyo gitegwa to kivuga gutyo onyi mugabo byiza aho twegereye mu banyagihugu turakibereka arasubira kugikoresha igitegwa cyose kuva ku mutumba ku mababi akagiteka akagikoresha nk'icyaya kandi agashaka gukinwa n'imiti yose hariho ibitegwa nk'umubirizi mu bindi bihugu urazi ko bayifata nk'imboga mu Burundi ni igitegwa tugaya mugabo kera baragikoresha nk'umuti w'ikirundi nk'icyo gitegwa kuko tumaze kumva ko ari imboga arimboga mu bindi bihugu kubera iki twebwe ngaha mu Burundi tubifise ari byinshi tutobifungura hariho n'ibindi bitegwa nk'umunyegenyege mu kifaransa bita filantus mu gihugu cya Ghana iyo filantus barayigurisha bakayigurisha mu cyayi nk'icyayi nka kujya bagurisha icyayi gihinguye ngaha anyi mu Burundi hariya muri Ghana cyangwa muri Uganda cyangwa muri Kenya baragurisha icyayi bita filantus ibyo ni muri rurimi rw'ubushakashatsi mugabo mu Kirundi twebwe twarabonye ko ari umunyegenyege ngaha mu Burundi hanyuma hariho nima mu Kirundi cyangwa mu Giswahili bayita arbaine abarundi barakizi nayo amababi yacyo nabyo nyene barakinywa nka nk'icyayi hariho n'igitegwa ngaha mu Burundi bazi cyitwa kenkina ibyo byose ni ibintu abanyagihugu bashobora gutera bakabifungura kandi bakakinywa nk'icyayi
muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri aka kanya noneho n'amakuru ya siporo n'imikino Fidel Niyongabo
Mu kiganiro cy'inkino cyo muri iki gitondo turi kumwe na Jumaine biza bishaka akurikiranira hafi ivyerekeye inkino ari mu Burundi mu kiganiro cerekeye inkino tubafitiye muri iki gitondo turavuga ku nkino z'umupira w'amaguru z'imigwi y'inserukira gihugu mu turere utandukanye twa ku isi zo guhiganirwa kuja mu gikombe c'isi yose cyo mu mwaka w'2018 zizoba mu mpera z'indwi no hagati muri y'indwi mu mpera zo muri y'indwi dutangurire mu karere k'Iburaya hari inkino nyinshi cyane umuntu ntiyo zivugira ngaha yamara umuntu aravye mu migwi mu mapool imigwi y'inserukira gihugu yo mu karere k'Iburaya isanzwe irimwo umuntu aravye mu mugwi A usanga ubufaransa nibwo buzu bwa mbere n'amanota 10 ubuhorandi bukaza bwa kabiri n'amanota 7 muri pool B haza ubuswisi n'amanota 12 Portugal n'amanota 9 mu mugwi C ubudagi n'amanota 12 Irlande mu buraruko n'amanota 7 mu mugwi D Republika ya Irlande n'amanota 10 Serbia n'amanota 8 mu mugwi E Polonye ifise amanota 10 Montenegro amanota 7 mu mugwi F Ubwongereza bufise amanota 10 Slovenia amanota 8 mu mugwi G Espagne amanota 10 Italiano amanota 10 mu mugwi H Ububiligi ifise amanota 12 Ubugiriki amanota 10 mu mugwi I Croatia ifise amanota 10 Ukraine ikagira amanota 8 haracyari kare ibintu birashobora guhinduka mugabo umuntu yitegereje akabona muri imigwi yose ibihugu bya bisanzwe bizwi by'ibihangange nibyo biza kwisonga canke ubugira kabiri hari gitangaje
nibaza ko nta gitangaje kinini kirimo urayebeye nkuko abivuze imigwi yose tuzi ko ishobora kugenda n'iri imbere nubwo kwa kiri kare kwinkino nyinshi bahevye ko bamaze gukinga zine naho tavuga ngo naka yagiye canke ntiyagiye bishobora kudutungura mugabo muno mwanya aho duhagaze ndaba ndanabikurikirana hafi mbona imigwi iri imbere nyine niyo yabwiza kuba imbere
umuntu yitegereje mu nkino zimwe zimwe zizoba ku munsi wa gatanu hari nk'urukino naho atari migwi ikomakomeye cyane ihambaye abantu biteze nka Italiano mbona buzohura na Albania mu gihe Espagne izokina na Israel mu zindi nkino ibihugu mbona birimwo bikomakomeye umuntu azi nk'Ubuhorande na Bulgaria ku munsi wa gatandatu Ufaransa bukine na Luxembourg Portugal izokina ku munsi wa gatandatu na Hungary Ububiligi buzohura n'Ubugiriki mu nkino zizoba ku munsi w'Imana Ubwongereza buzokina na Lithuania iyo migwi twako turavuga ikomakomeye umuntu yitegereje hatadutse nyene ibintu bitangaje iyo migwi izohura bisa nuko bazoyitsinda ubibona gute
bisa nuko bazoyitsinda mbwa mu mikino y'umwina minsi usanga ari imigwi yagiye iravyura abakinyi bashashe bashashe urebe nk'izi Ubugiriki ni yuko bahuye na Belgique na wote avuga ngo Belgique igiye gutsinda naho Belgique usanga ifite abakinyi bakomakomeye mu mahiganwa y'Iburayi n'Ubugiriki nabo nyine barimwo Birigari sinzi ko iba yagarutse kumwe kwa kera tuyizi nizoba yakira Uholande niyaza yuko Uholande ndaye amahigwe naho nabo nyine batakimeze neza nk'ubwa mbere iyindi migwi iraraba Butiriki izokina na Finland kuwa gatanu nayo nyine Tiriki ihagaze neza nabo uvuga ko ari mbi Spanye nayo nyine ndabona ko izobatsinda urukino gusa mbona ko rukomeye ni hagati ya Croatia na Ukraine nibo basanze mbona ko ari migwi yoba yokina urukino rubeye byinshi gusumba iyindi izindi zose zogenda zige kwitorera amanota ndaba nka Italy izokina na Albania ndabona cyane cyane Ukraine na Croatia no hazovamo n'uzo umurongozi w'ikundi ryabo ndebyo kubahanganye no kumanota basumbanye amanota
tuva mu karere k'Iburaya tuze mu karere ko muri Amerika y'Epfo aho uno munsi kuwa kane imigwi iza guhura ku munsi wa kane mu ijoro ni Brazil iza gukina na Uruguay Argentine ihure na Chili mu gihe Colombia iza gukina na Bolivia Paraguay ihure na Ecuador Venezuela nayo ikine na Peru ubibona gute muri izo nkino ziza kuba uno munsi kuwa kane
ndebe nko ku rukino rwa Paraguay na Ecuador naza nkarabayirigwe na Brazil cyane cyane ndabona urukino rwa rute igomwe cyane rero Argentine na Chile kubera yuko Chile yo yaruka gutwara igikombe cyari wabo mu karere k'umanuko ya Copa America na Santander yabo kandi bahanganye na Argentine nyene ni nka finali giye gusubira mbese urebe na Argentine nayo yakaze kazo karaba irigwe na Brazil nako nyene urukino rukomeye nibaza ko izinkino nawo cavuga byose ko byaheze na Argentine tuyibona mu kibanza cya gatanu mugabo na nyene ifite amahirwe yo kuduga ikava mu ico kibanza ari hamwe yotsinda ci ku munsi w'ejo
urakoze twari kumwe na Jumaine biza bishaka umurundi akurikiranira hafi vyerekeye inkino twako turavuga ku nkino zo guhiganirwa kuja mu gikombe c'isi yose cyo mu mwaka w'2018 zizobera mu gihugu c'u Burusiya zizoba muri yindwi mu karere k'Iburaya hamwe n'inkino ziza kuba uno munsi kuwa kane mu karere ko muri Amerika yo mu bumanuko
zacu ibiganiro byacu birakomeje mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamilindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.